Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze mwese mu biganiro vyo kuri no saha. No musi ni tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2020 mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kurubuga kwa internet mutwumvira kuri wezi tatu akaburungu radio yacu voa.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Ibiganiro dutegura kandi tukabashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya gikiza cha corona. Igitero cha grenade cyabereye muri quartier Twinyoni muri zone Kamenge ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ejo ku munsi wa Mungu mwijoro cyarahitanye ubuzima bw'abantu babiri cyongera gikomeretsa abandi umunani. Abakurikiranira hafi amatora mu Burundi bavuga ko atakintu cerekana ku ico gitero gifise intumbero yo gutaba amatora ahubwo ko gishobora kuba cakozwe n'abagizi ba nabi.
Aza ko mishama turongoye ibyaraye bibaye ntitwovuga ko bifitaniye isano n'amatora. Mugabe kigaragara nuko ubukozi bw'ikibugo busanga hakiri abantu bagatima kabi cyangwa baronka inyigisho zibi kugira bahungabanye agateka k'abandi.
Uyu ni Gerard Hakizimana arongoye ishirahamwe Falcon F ni kuri iyo grenade yatewe muri quartier Twinyoni. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini turazibashikiriza. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Itanano mu mitwe ryasubiriye kuba hagati y'abagwanyi b'abatalibani n'abasirikare ba leta ya Afghanistan. Jeffrey Mutagoma aratubwira ibindi.
Ministeri y'ingabo muri Afghanistan iravuga ko igitero cyagabwe n'umutwe w'abatalibani mu ijoro ryakeye cyahitanye abasirikare bayo batandatu abandi batanu bagakomereka. Gusa amakuru yatanzwe n'umuntu uri muri leta utashatse kumenyekana aravuga ko hapfuye 10 hagakomereka 7 mu gihe abaturage bo bemeza ko leta yatakarije 11 hagakomereka 9. Ministeri y'ingabo y'icyo gihugu yavuze ko ingabo za leta zakomye imbere igitero cyagabwe mu karere ka Alishing zikanashegesha umutwe w'abarwanyi b'abatalibani. Leta yemeye ko nayo yatakarije imodoka 10 z'intambara. Umuvugizi w'abatalibani Zaibullah Mujahid yemereye abanyamakuru ko umutwe ari wo wagabye igitero. Umurwa mukuru Kabul hamaze guturikira ibisasu bitandatu bya rutura, 2 byaraye bituritse na 4 byaturitse mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Nta mubare w'abakomerekeyemo wari washyirwa ahagaragara.
Igihugu cy'Ubufaransa kigiye gusubira mu buzima busanzwe ariko ingingo zimwe zimwe zo mu bihe bitoroshe zatewe n'ikiza cya corona ziracabuza ingendo ndende. Kuva kuri uyu wa mbere niho igihugu cy'Ubufaransa cyarekuye uruja n'uruza rw'imiduga yunguruza abantu ngo isubire mu bikorwa. Ariko amategeko atari make yashizweho kuva ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu yo mu bihe bidasanzwe aracari mu ngiro. Muri aya mategeko harimo ayasaba ko buri muntu yambara agakingizo gafuka umunwa n'amazuru kandi ko abantu bakurikiza amategeko yo kutegerana hafi na hafi. Kuri uno munsi wa mbere kandi amamagazini mato mato nk'ayo kwimweshereza imishatsi n'ayandi yemerewe kugurura. Ibiharuro biva muri kaminuza ya John Hopkins muri Amerika bivuga ko Ubufaransa bufise abagwayi barenga 177,000 abarenga 226,000 bakaba baritavye Imana. Ayo yari amakuru yavugwa hirya no hino ku isi. Ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Mu Burundi abantu babiri nibo baguye mu gitero cha grenade mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abagera ku 8 barahakomerekeye. Abakoze igitero ntibaramenyekana. Eloje Willy Kaneza aratubwira ibindi.
Icyo gitero cyabaye nk'isaza 2 n'igice z'ijoro cyabereye muri quartier yitwa Twinyoni muri zone Kamenge commune ya Ntahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Kikaba cyabereye ahantu hari akabare. Amakuru y'u Amerika ryahawe n'umwe mu bafite inshuti za muri icyo kirabo nuko bene kugira igitero baje mu modokari itagira imparati bongera abajanwa nayo bahejeje kwiha inkumbi. Aya makuru nyene yemeza ko abantu babiri baciye bahasiga ubuzima. Abandi 8 barakomeretse bajanwa kuvurirwa mu bitaro by'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières. Mubihe vy'amatora mu Burundi harakunze kwibonekeza ihungabanywa ry'umutekano. Twashatse kumenya niba ni igitero cyo kuri uyu w'Imana cyofatwa muri uwo murongo, maze tubibaza Jehan Hakizimana atwashyira hamwe Foricone Afrique wanyi kimenyane na kamwana wa mama mu gihe yaravuye aho cyabereye.
Twebwe tubibaza ko mwishamo turongoye ibyarabe bibaye nitwovuga ko bifitaniye isano n'amatora. Mugabe kigaragara ni uko ubukozi bw'ikibi bwo gusanga hari hakiri abantu bagatima kabi cyangwa baronkigisho zibi kugira bahungabanye agateka kabandi. Nacyo gituma ku izina rya Foricone F dushima uno munsi n'ibintu bimeze, tukiyamiriza wowe wese wafise agatima katariko agatima ko gutoba amatora, ariko turizeye ko inzego z'umutekano zihari kugira zicungere Burundi n'abarundi. Turizeye ko rero ibi bihe by'amatora bizogenda neza, turizeye ko amatora azogenda neza. Nacyo gituma twagira dufate kano kanya tunahanure na cyane cyane abanyamigambwe kugabanya amajambo atariyo amajambo bibugwanko agize umunsi ashikirizwa aho usanga mu manama cyangwa mu bikorwa byo kwiyamamaza hari abantu bahamagarira urwaruka rwabo gukubita urundi, mbere ugasanga n'urwaruka rwakoreshejwe rwategereye urundi. Ari nacyo gituma dusaba ko buri muntu wese yokora ibyo ajejwe agakora yubahiriza amategeko muri byose akirinda icyo cyose cyotuma gihungabanya amatora abarundi badatekanirwa.
Mugabo ni muho mwizero ntibibuze,
turabona ko gusa ibihe turimo ari ibihe abarundi bamaze gutaha cyacu demokarasi. Ari nacyo gituma duhamagarira urwaruka kwirinda umunyepolitike wese yotuma abakoresha bitari byo kuba ibyo gutera grenade cyangwa ibyarabaye. Twibaza ko nubugizi bwa nabi, nubugizi bwa nabi twibaza ko inzego zibijejwe zobifata mu minwe maze zigakurikirana kandi aza ko ziko zirakurikirana ababikoze gutyo ntihabe kudahana kucanye uriya. Twizera ko abarundi azobanda yafatanye mu nda, mbere tukadushima n'ingene ibikorwa mu Burundi biko biragenda, tukadushima n'ingene umutekano n'amahoro biri igihugu.
Abateye n'abasize ubuzima kugeza igihe twateguriye inkuru umwidondoro wabo ntibari bwamenyekane. Gusa hari ababa hafi y'ikirabo catewe bavuga ko gikunda guteramira ko bamwe mu bakozi b'iperereza hamwe n'intwazangabo zo mu gipolisi. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Impunzi zirenga 170 zaranyurujwe mu nkambi y'abarundi muri Tanzania mu kiringo kidashika umwaka. Ayo makambi ni Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Bake muri bo bari mu mabohero atandukanye, abandi nabo ntawuzi amarengero yabo. Ivyo bitigiri bitangwa n'abari mu mashirahamwe aharanira gateka kazi na muntu akorera mu nkambi zo muri Tanzania, mu Rwanda no mu Buganda. Pia Claver Nyonkuru arabidushikiriza.
Urunani rw'amashirahamwe aharanira gateka kazi na muntu rukorera mu nkambi z'impunzi z'abarundi zo muri Tanzania, mu Rwanda no mu Buganda, Coalition Burundaise des Défenseurs des Droits Humains Vivant dans les Camps de Réfugiés CBDHVCAR mu Gifaransa ruvuga ko iburabuzwa ry'impunzi ryarenze urugero cyane cyane mu gihugu cya Tanzania. Iryo burabuzwa rishingiye ahanini ku banyuruzwa bakagenda mazima yongo. Leopoldo Shirangabo icegeye cyutwara urwo runani avuga ko abarenga 170 bamaze kunyuruzwa mu kiringo kidashika umwaka kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze.
Makuru twashoboye kuronka mu CBDHVCAR mu bijanye n'inyuruzwa ry'impunzi z'abarundi mu makambi ya Nduta, Nyarugusu na Mutenderi nuko hagati y'abantu 170 n'amajana 2 banyurujwe, ariko ikambi ya Nduta akaba ari ikarigwa cyane ku buryo hafi abantu 120 bo mu ikambi imwe aribo banyurujwe. Babatwara kenshi mu masaha 8 z'ijoro, bakabatwara kubafungira ikibondo baca babatwara mu Burundi. Ibyo abakozi arumva nyine ntibo babizi, ariko abagaruka baba bake. Hari n'abandi bicwa bagatera ikambi bikitwa ko baje ko ari nk'abantu ko ari nk'inkozi z'ikibi ziteye uwo bari bakeneye bakamurasa bakamwica. Hariho bamwe bashoboye kugaruka ariko nabo bakaza bahohotewe, bakaza bakubiswe, bakaza utakimenya by'ukuri ko ari abantu urabye ibintu bakorewe. Abanyuruzwa cyane cyane usanga ari abantu bari mu migambwe itavuga rumwe na leta, usanga ari abantu bahora ari abasirikare, usanga ari n'abandi bari mu bisata by'aharanira agateka kazi na muntu.
Abakekwa gukora ayo mabi abo baharanira agateka kazi na muntu mu makambi bemeza ko ari bamwe mu nzego z'igipolisi hamwe n'abandi baje bava mu Burundi bakakigwa nk'impunzi kandi bafise uwundi mugambi.
Aba banyuruza rero n'abapolisi ba Tanzania bafatanyije n'abakozi b'iperereza b'u Burundi, bamwe baje bahamara igihe bitwa impunzi banditswe nk'impunzi, abandi bakaza bava mu Burundi. Ubwo rero ikintu babagiriza ngo ari mu rwego y'abasuma mu migo y'abagwanyi, twari twarabasabye turabwira rero tuti ni murabe mubaciru imanza mubarekuri ariko siko byagenze mu ikambi y'impunzi bakavuga ko ariko harabera imyimenyerezo ya gisirikare ariko tukibaza ni gute mu ikambi y'impunzi icungirewe n'abapolisi bataragenda ngo babafate byagiye kuneka ruko bishobora kuba byari bimentanya kugira nibura bashobore gushikira abo bakeneye
igihugu cha Tanzania coco kivuga ko mu mpunzi z'abarundi harimo inkozi z'ikibi arico gituma bamwe bafatwa bagafungwa perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yabivuze ashavuye mu mpera z'umwaka uheze ari mu ntara ya Katavi yahano rubibe n'intara ya Kigoma irimo amakamba atatu y'abarundi
abakimbizi wenye tabia hiyo waache
Atizo mpunzi zifisi ungeso zihagarike vuba bahunzi wabo kubera injyane bagize mu ruhara ahasa kuzana izo njyane ushitse ngaha icaro tekereze byukuri wiyemeje guhunga igihugu cakwibarutse ukaja handi emero tekereze ntiwigira umuhinga harabahunganya ibigwanisho hari n'abatwicira ibikoko bashaka inyama ibyo ntidushobora kuvyemera ngaha ndasavye abategetsi n'inzego z'umutekano zifatika ikibazo mu ntoki
birisimamiye hiri kikamirifu
abashingwa manza bakurikirana ibyampoza makungu bageze urunanika vib babona ko ico gihugu kiriko kirahonyanga amategeko mpoza makungu akingira impunzi nk'amasezerano y'i Geneve yo mu mwaka w'igihumbikime amajana 1951 Maître Gustave Niyonzima icegeye acutwara kavib ati Tanzania yitegure kuzobibazwa imbere y'amasentare mpuza makungu
no kuri ibi bagandagura abantu bakora ibindi ayo masezerano arahubasha impunzi yuko ishobora guca yitwarira nyagihugu mu masentare mpuza makungu ekana yandi masentare yandi mbere na masentare yo muri Tanzania nyene aravuga yuko impunzi itegerezwa gufatwa neza ikigenga kandi umuntu ayifise ko responsibility ashobora kubibazwa n'uwo nyene yamwakiriye ico gihugu ca Tanzania rero kiriko kirikwegera agakara mu gashambara kuko kishobora kuzobibazwa mu gihe izo mpunzi zokwitura sentare yo muri bibihugu by'ubuseruko baca ku mashira hamwe mesha tandukanye na kavibirimwo utaka ayo masentare kugira babuzurize
ayo masezerano ategekanya ko ikambi y'impunzi bwirizwa kubakwa ku birometero birenga 170 uvuye ku mupaka w'igihugu zahunze kavibe cyo kimwe nabo baharaniye agateka kazi na muntu mu makambi bagatangazwa n'ingene iyo ngingo itubahirijwe ku makambi y'abarundi ari muri Tanzania
ahantu henshi hari izo mpunzi ni hafi haroroshe ko baca bahashika nico gituma ubona leta y'u Burundi irungika y'abantu bakavyumvikana nico gihugu ca Tanzania rero ni ibintu birimwo amahinyu menshi cyane tubona yuko atagushaka
basaba Tanzania gufata neza impunzi nkuko biri kubahungiye mu bindi bihugu nk'u Rwanda Kongo no Buganda Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe rya America
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Mu Burundi abanyepolitike bariko barahiganura ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu barabandanya igikorwa cyo kwiyamamaza mu bisagara bitandukanye by'intara z'igihugu. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaraganiriye na Domitien Ndayizeye yigeze kuba umukuru w'igihugu akaba ariko yitoza ku giti c'urunani kira Burundi aratangura avuga ukuntu abona igikorwa cyo kwiyamamaza kiriko kiragenda.
Twebwe kubyerekeye urunani kira Burundi biriko bigenda neza muri rusange ni ahantu umuntu yavuga ko twahuye n'ingorane nyinshi kiretse muri Karuzi aho baheruka kudufungira abantu bane ku mbozi zitatomoye ariko barababuraniye barabarekura nyuma y'umunsi umwe hasigaye kwa tugenda turakigwa baratureka tugakora inama n'ubu ariho amanama menshi tutegekanya ejo hirya ejo mu ndwiza cyane cyane kandi uretse ko buri mugambwe cyangwa buri runani rufite ukugene rutegura ibikorwa byabo na twebwe turafite ukuntu twabiteguye nibaza ko muri rusange ku byerekeye kira Burundi biragendeka ikibazo cyane cyane dufite ni umwuka mubi usa uri kuraza
egome muvuze kuri icyo cyuka kibi uyo mwuka mubi uhari muravuze abanywanyi bari bafunzwe murashaka kutubwira mukanye gatoye cyane rwose ikintu bagirijwe
urumva nabantu bari mu nzu bariko baganira igerekeye umugambwe nabandi kandi bari mu nzu y'umuntu twize uwe amarero bacaba bafata baza kuvuga ngo bariko barigisha inyuma y'amasaha mabara bafata barabatunga ariko rero kubitwerekeye umuntu mu nzu yiwe ari babiri ari batatu ari bane baza yuko akora ibintu ashatse uretse no mu gihe cy'amatora cyane cyane ubona afise uburenganzira bwo gushaka abanywanyi no mu bintu bisanzwe abantu baravuga na politiki yabe nayo masaha
mwihweje amateko ari mu gihugu mwihweje amateko ahari kubganyu rero nta mateko bigize barenga wa nywanye banyu
oya gose nta nambane nacyo gituma bageze aho bakamuretura kandi buriya nimbo nyinshi utanga zituma bene abo bantu babafata kenshi na kenshi ibari shari cyangwa ibari nkuko wara batwaye abanywanyi mu ruhande rutangwe ruriya cyangwa hakaba hari umutegetsi yari yisigiye ahantu hanyuma akamuca mu mwanya mu myanya y'intoki ni ibibazo nk'ibyo tugomba kuba amategeko turakurikira kugira ngo umwuka ugume ari mwiza hagati y'abantu kandi ni na byiza yuko muri iki gihe cyo kwiyamamaza abantu bareka ingendo yo gutata gutukana kuvugana nabi ntacyo biza bifungura nibaza yuko ingendo nziza ari uko umuntu umwicarika ufite imigambi myiza ukayimusigurira ayumvise bigafata ingendo nziza ni nacyo bituma twebwe muri kira Burundi burya twafashe intumbero cyane cyane yo kwegera abanyagihugu hasi cyane kugira ngo turonke umwanya wo kubasigurira ngira murazi ko gushinga kira Burundi byafashe umwanya bwa kabiri n'igihe twari tumaze gushinga kira Burundi twahuye n'ingorane nyinshi na semi ku buryo twagiye mu manza nyinshi ibyo byose bikaba byaratwaye umwanya wo gushobora kwegera abanyagihugu bamwe bamwe ibikorwa byacu twaregereye cyane abanyagihugu
tukivuga kuri ico cuka kihari hagati y'imigambwe umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe senera vya abanywanyi bayo bamatanye mu mitwe ariko amakuru aherutse kutugira ko nuko ubushikiranganji bujejwe nka hagati bwagabishije abanywanyi ba senera ko bigenza nabi basotora abandi mu gihe mu isanzwe ivyo byego vyahora vyagirizwa urwaruka rwo mugambwe uri ku butegetsi mwebwe muri kira Burundi imishamirano iri hagati y'iyo migambwe muyibona gute
na abibwa mwengeje gutanga inyishu mwebwe nyene mu bihe birimbe biheruka havugwa cyane yuko abanywanyi ba CNDD-FDD cyane cyane Imbonerakure baribo bakunda gutera abanywanyi ba CNL ibyo twarabyumvise cyane kandi icyo gihe ntabwo ari leta yabivuga byavugwa cyane cyane n'umugambwe CNL ukavugwa n'abamenyeshamakuru hirya no hino muri iki gihe naho cyo kwiyamamaza ni leta yatanze raporo kandi urumva n'abantu babiri bavuga mu bihe bitari bimwe kandi bakavuga igihe rushanye ibyo ari byo byose twebwe icyo tubona nicyo ni uko hagati y'umugambwe CNDD-FDD na CNL hari icyo cyuka kibi kandi yuko gishobora kuzanira inabi u Burundi muri rusange kubera yuko bwa mbere na mbere uri kuraraba kanditse kabo n'abantu bamenyereye ibintu by'intambara bakunda ibintu by'intambara usanga ko kujyana mu mitwe bashobora gutuma ngaha mu Burundi haduka ingorane hagati y'Abarundi kandi icyo kintu turiko turatumbera ubunyi rero urumva CNDD-FDD n'iri ku butegetsi umva rero leta ivuga gutyo mugambwe CNL muri iki gihe cyo kwiyamamaza n'ibintu bisanzwe rwose kandi icyo tubona gusa ni uko buri gihe iyo hari bene izo ngorane CNDD-FDD iravugwa CNL ikavugwa muri iki gihe rero ninde asotora ubundi sinibaza yuko umuntu adafite ingufu ariko yoza gusotora umuntu afite ingufu cyane cyane ari ingufu za leta kandi ukiranye n'umupiranyitohoza turabibona
amajambo ashikirizwa na bamwe mu bariko baseruka imigambwe avuga ko aba basotoye bashishurana canke beka ba tana mu mitwe ubwo butumwa abanyamigambwe batanga yo muri iki gihe muvuga kwiki
si byiza na gatoyi bwa mbere na mbere yuko abantu bagwana iyo niyo niyo duhagarariye twebwe kuko bijanye n'ikintu twita kubahiriza gatega kazi na muntu uko buri muntu arafite uburenganzira bwo gushikiriza icyo yumvira ariko kibujijwe no gutukana abasendefite abasene n'abafite uburenganzira bwo gutuka uwundi ubu rero urabye ibintu biriko birava muri iki gihe biragoye yuko umuntu yogusotora akagukubita akakwata amakofi muri iki gihe cyo kwiyamamaza hanyuma ukagumuvuga nka kujya kwa padiri ngo umuntu amukubise ikofi cy'umwere ku rundi ruhande bene ibyo biragoye kuko nawe uri umukuru w'umugambwe cyangwa w'urunani wikindi icyo ari cyo cyose naho uyo bari umwana wawe namubwira ati nutegwa ni wiyitune ibyo nibisanzwe rwose rero icyo dukeneye ni nuko atawusotora nicyo nyamukuru hamare ugiye gusotora uwundi inzego zijejwe amahoro n'umutekano zikamufata zikurikije amategeko hanyuma bakamuhana muri iki gihe rero urabona ubwoba urahari bwinshi buturutse ku bari ku butegetsi bavuga bati abantu bose imigambwe yose irashaka iki kibanza canje aba hari n'iyindi migambwe ivuga ati icyo kibanza uriko najyewe ndagishaka
tugarutse ku gikorwa cyo kwiyamamaza intara mumaze kugenderamo zingadiki abanyagihugu babakira gute bitaba gute amakoradino mutunganye
jewe ubwanje ahubwo uvuga ati mbega kira Burundi imaze kugendera mu ntara zingahe kuko jewe ndayizeye domisiyo ndumuntu umwe kandi urazi ko nikuriye sinshobora kwiruka imitumba iminsi yose ariko turafise insoresore imaze kutembera kandi zimaze kugera ku mitumba yose ndibaza yuko no muri iki gihe bariko barakora ariko turamaze kugendera za Murambya ngahe Bujumbura turamaze kutsingira mu Kayanza icyo tuzosubira mu Kayanza ibyo tuzoba turi Gitega hama tuje Imwaro tuje Bururi tuje mu Rutana hose muri iki gihe Gitega tuzohazunguruka hose ahasigaye ku giti cyanjye jewe ndayizeye domisiyo ariko mu busanzwe kira Burundi ubunyiri ku mitumba yose yo muri iki gihugu
mwihweje aho maze kuja intara maze kujamwo eka ukuntu abanyagihugu bitaba ibikorwa byanyu by'urunani kira Burundi akizero kanyu ko gutsinda amatora kanganiki
urumva ubwije umwigere wo turawufise ariko ugomba kumenya yuko bwa mbere na mbere urunani kira Burundi rwaburagujwe ari jewe cyane cyane no mu rutonde rwaba rw'inama nshingamategeko ariko kubyerekeye uruhande rw'umukuru w'igihugu turiko turatembera mu gihugu cyose icyizere rero turagifite ariko kuvuga ngo icyizere ngo kingana iki wowe wobivuga gute abantu batarapfu bataratangura gutora icyo ni icya mbere icya kabiri mwebwe muriko murabyiyumvira nka nk'uko turiko turakora kampanye RMN kujya kw'abanyamerika kugenda gukwega abantu kukwa CNR kwa CNDD-FDD twebwe si uko dukora wewe twibaza yuko kugendera abanyagihugu mu mugwi mito mito ariko henshi ari bwo buryo bwiza bwa mbere na mbere hoho butuma ugenda hasi bwa kabiri butuma ukingira abanyagihugu ibi bintu byo kugundana no kuja hamwe ku bwinshi nicyo gituma bene iyo mibonano kuyigira ahantu hose hakenewe cyane cyane
mutwibutse ivyiyumviro eka imigambi ngenderwa ko y'urunani kira Burundi imigambi muri kumashikiza abanyagihugu kugira ngo baze batore ni
mu majambo make cyane bwa mbere twebwe turaba ibisata nyamukuru tugomba gukurikirana ari ibisata bitunze igihugu ufatiye ku banyagihugu rusange abarimyi boro tumaze kubona yuko umusaruro wabo ibanza cyo imirima yo kurima ari mike cyane kandi nisigenti ituka aho bashyira igisata gikomeye cyane igisata cya kabiri twibandaho akazi gafatiye ku bashomeri benshi cyane bari ngaha mu Burundi cyane cyane abakiri bato abahejeje amashuri baruka batakironka akazi kubwinshi ubwa gatatu dufatira kubyerekeye ubudandaji ubukerarugendo amahinguriro ari make cyane ngaha mu Burundi bitewe n'uko ngaha mu Burundi dusa n'abapigaye turi banyagenda ko usanga tutiyuguruye mu makungu kubyerekeye icyo gikorwa. Igisata cya kane dukurikirana ni igihe dusata cyerekeye no kuvuga muyagankuba amasoko ntanganguvu ubutare ngaha mu Burundi, kuko tuzi neza ko bene icyo gisata ari igisata ngenderwako mu byerekeye kongera isarura ngaha mu gihugu. Ibyo byose kugira ngo dushobore kubirangura neza turakeneye yuko iri sesa kugwa gitunga cy'igihugu rivaho ibyo kwiba byo kunyoza itunga cy'igihugu byo kugera nabi ibyo byose yuko bivaho. Ikindi yindi ntumbero ya kabiri dukeneye uko tubwira igisata cy'ubutungane igisata cy'igipolisi n'igisirikare biza bikorera abanyagihugu cyane cyane, kuko nibyo bizana umwuka mwiza bituma abarundi bashobora gukora batarangara. Ibyo nabyo bikaba bisaba yuko abo bantu bakurikiza ubumenyi bafite kuvuga abakora mu butungane n'abapolisi bagomba kuva mu ngendo yo gukora politike nk'uko tubibona cyane cyane ubu bigenza nk'abanyepolitike kandi bajejwe cyane cyane gutunganiriza abanyagihugu bose.
Mu gusozera kandi mu kanya gatoya cyane gose mu minsi 14 amatora azotunganywa mu Burundi akamumotera abanyapolitike bose bariko barahiganwa kugira ngo inyuma y'amatora ika nyuma yaho ivyavuye amatora bizoba bitangarijwe u Burundi ubandanye mu mahoro n'umutekano akamumotera na kanya.
Ni kamwe gusa bwa mbere na mbere nuko bose bigenza neza muri aya matora kugira ngo wese ibizova muri ayo matora bizoze ari ibintu yerekana yuko amajwi umuntu yaronse ariyo yo koko yaronse. Akabiri ni uko umucerekeye niba bifatiye umakarata karanga muntu yarajya amakarita y'itora ibyo byose abantu baba bariko barabigerageza babivana mu nzira iyo bintu ntibibe. Bwa kane ni uko abantu bigenza neza bareke gutukana bareke kurwana, kuko nga mu Burundi gusubira mu ntambara nta n'umwe bizoza bifasha ahubwo biza biduhe kubura ngira ngo kandi kashobora kutuba imisoro.
Domitien Ndayizeye yigeze kuba umukuru w'igihugu akaba muri iki gihe ari kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ku giti cy'urunani ya Burundi. Murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Nano murakoze cyane mugire umunsi.
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uburi wa mwanya tubashikiriza uyu munsi habayeho kimwe mu bintu byaranze ino tariki mu mateka y'isi. Venus Nshimiyimana arabidushikiriza.
Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'1950 ikinyamakuru cyitwa Life cyaciwe Burundi mu Misiri kimaze gusohora inyandiko ku mwami Farouk. Ikinyamakuru Life cyashinzwe mu mwaka w'1883 maze gisohoka ubutitsa mu gihe cy'imyaka 53 cyandikaga amakuru afite inyungu rubanda ndetse kigashyiramo n'amakuru yo kwidagadura. Cyasoraga ibishushanyo, ibitekerezo ndetse n'urwenya byategurwaga na bamwe mu banditsi bari bakomeye cyane ku isi. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1950 icyo kinyamakuru cyasohoye inyandiko ku mwami Farouk cyahaye umutwe wanditse utya ikibazo cy'umwami Farouk wa Misiri. Leta ya Misiri yabifashe nk'igitutsi ku gihugu maze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu ifata icyemezo cyo guca burundu mu Misiri ikinyamakuru Life ndetse n'ibyari byatangiye kugurishwa birafatirwa.
Cyitse na mu bagenzi muduteza amatwi ibiganiro byacu byo kuri no saha bigarukiye ngaha. Cyitse na mu bagenzi muduteza amatwi ibiganiro twabateguriye kuri no saha bigarukiye ngaha. Radio Ijwi rya Amerika murashobora kuronka amakuru yayo kuri internet site yacu ni www.radioyacu.voa.com, kuri Facebook no kuri Twitter adresse yacu ni VOA Radio Yacu. Mugihe bihe byiza mubandanye mwumviriza ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika kandi muri kumwe na Oriane Tangishaka.